Mushika na agatongo wa samu rongo ye urundi ruhande kumugambu FNL murakoze chane guse kura kakanya muto kungira ngo tuganire mu kiganiro mwahaye ikinyamakuru ika ibiro bijeje gutangaza makuru Reuters mwaravuze ko mu Burundi ibiriko biraba muri iki gihe bidahagaze ashora kuba akajagari eka hakaba urwimo eka nabantu bagafata ibigwanisho mbega ayo majambo mwatangaje muyakuye kuki
nabivuze kuko udavye ngo numenga hari abantu tegeka kwabo babona yuko ari ugukumira abandi no kubaryanisha uburyo ubu abantu benshi usanga ari ukwidodomba gusa ntibabone ibintu bivanaho niyo bijya urakibaza uti rero bibandanije uko birashobora gushika ku mbure bamwe bakananirwa no kubandanya kwihangana ugasanga kubwe
biyumvira muravuga ko abantu bafata ibigwanisho ariko mukavuga ko uwo batari umurwi wanyu abo bantu mwibaza muvuga ko ufata ibigwanisho ni bande
oya uravye mu Burundi ibintu bihari ona nk'ubu abantu benshi bagira akazi nta politiki yo gutanga akazi uvuga ati uravye uyu munsi ukumva induru umwanya wose mu miganga ukaraba ibintu biraba amasoko yahiye abantu bari batunzwe n'igicuruzwa bari aho batagira kepfo ca ruguru ukaraba ukuntu imyifato imbonera kure ukuntu abantu baburabuzwa mu burenganzira bwabo ivyo byose rero n'ibintu je mvuga nti bataravye neza byoshobora gutuma abantu basubira mu byo twavuyemo twasezeye inzira y'intambara sireke abantu bavugane bumvikane bagire ibyo bafunga rero ni uruhara rero cyane cyane rw'abari ku butegetsi ni uruhara rw'abari muri leta n'abatari muri leta bose kumvisha abantu yuko ibibazo bihari ari byiza yuko abantu bubyicarira ntibagume bongereza ibibazo mu bindi ahubwo inshu zitorwe hanyuma abantu bose bagira ukwizera yuko ejo hashobora kuba heza ntibagume baryama batabona ejo nyine hazaba
mu kiringo kiri munsi y'umwaka ikacanke umwaka n'amezi makeyi mu Burundi hazoba amatora mbega mu gihe ubutegetsi buri ko muvuga ko buri ko gukora amakosa nk'ayo eka abantu bose bashavuye ntibashobora kwiyungunganya bagakora ku buryo botsinda ayo matora aho gufata ibigwanisho kandi muzi ko kenshi na kenshi iyo uteye umudurugararo isentare iteba ikagukwita intaye mu gahanga
ngo abantu bacye mu matora no kuri amatungo ateguwe ayo matora nayo gushika ubu bisabwe ko byahagaze ku bw'ibigori yagenga ryabwirizwa kuboneka nyuma y'uko habonetse intego nshasha y'ibwirizwa shingiro nk'uko byari byumvikanwe ko n'abantu baserukira ubwo babona yuko ibyo bwirizwa shingiro tuba twiteze ko byaboneka mu kwezi kwa cumi na kabiri ibyakunze kukugamba uri ku butegetsi baciye uvuga ati izo ntererano ibyo abantu bose bumvikanye ko ati yego babivuze mugabo ijambo rya nyuma ni ryabo gushika ubu rero bumva ibyo bigenga amatora ntibishobora kuboneka ibyo shingiro ritaratuma
none ijambo rya nyuma si ijambo ry'inama nshingamateka abashingamateka batowe n'abanyagihugu
nibyo baratowe n'abanyagihugu mugabo naho batowe n'abanyagihugu icyo gihe icyo kibazo cyerekeranye n'ibyo shingiro kuko cyari ko kiravugwa ku byinshi hari imyidodombo n'iki haratunganijwe inama kugira ngo abari bo bose baterere hanyuma baremera yuko ibyavuye muri iyo nama bizoshimikirwako ariko urumva haciye bukeye budakeye na kabiri umugabo uri kubitegeza uvuze ati birya rero birya baravuze mugabo nitwebwe tumenye icyo tuzogira urumva yuko biratera amakenga hanyuma n'ibyo bavuga yuko bazofata inkingo urumva gushika ubu ukwezi kwa kabiri kuraheze twari twiteze ko iyo ngingo iboneka kwa cumi na kabiri kwa kabiri ngo kuraheze rero bona dukaje umwanya n'iki uje ku matora rero baguma bateba ibyo bwirwa shingiro kumbure izo ntumyanyiro zikaza nko mu kwezi kwa gatanu cyane ku munani cyangwa ku icumi umva zo wasigaye igihe kingana n'iki kugira ngo abantu bitegure amatora n'ikindi nacyo abantu ko umugambo uri ku butegetsi utemerera iyindi migambo gukora ibikorwa byayo abagize ngo batunganye ibikorwa wumva hirya no hino baburabuzwa cyane bamutanira akavuga ati muri komini wanjye nta wundi mugambo atari umugambo nkomokamo wa sendi defitisi ibyo byose tukaba tubona umenga abategetsi ntacyo babivuga ko umva none ayo matora bizogenda ahubwo leta yoyo ifise uburenganzira n'ububasha bwo gushyiraho ibikenewe byose kugira ngo ayo matora abe meza niyibikore mu magoro masha niyikore ku buryo abantu bose bumva yuko ibikorwa byabo babikora bisanzuye niyikore ku buryo tubona yuko bya bindi byose bikeneye kugira amatora atunganwe biriho gutyo ibihaye umwizera abantu n'uwo aba yari kariyumvira inzira zindi kumbura agaruki abone yuko hashobora kuba icyizere noneho yitegure kuko atabindi biri ko biramusamaza atabindi bimusuragira
mushiga ntahe agatamu rwasa ikibazo cy'amahoro n'ikibazo gihambaye cyane rwose abarundi murazi ko banyote b'amahoro ikintu uruhara rw'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta eka na warongo imigambwe ika nuruhara rwa leta ikintu ruhande rwose bugira kugira ngo amahoro asasagare ayo matora arindiriwe nkuko tuvyumva n'imirwi nka yose kugira abe mu mutekano ikintu uruhande rwose gukora n'ikihe mu munota umwe urakoze cyane rwose
icambere na mbere ku ruhande rwa leta nuko yoreka imigambwe ikitunganya yo nyimugayo aho ndavuga iyi migambwe bacagaguye mu bice kwere ku wacu ngizo za itona ngizo zande bakatureka tukitunganiriza ibyacu mu migambwe aho bahari ngorane tukabyitorera tukabitorera umuti kugira ngo ejo bundi tuje mu matora hari imigambwe iboneka igaragara hari amaprogramme atangwa hanyuma abanyagihugu bakabaronga uburyo bwo guhitamo ku rundi ruhande kandi leta yogira ibyishoboye byose kugira ngo ibyo bintu biri kubiragomba kuza kuzana ibibazo yumvirize abanyagihugu kandi yubahirize abarundi n'abarundi kazi twese kuko turangana na mwana n'ikinono nibarondere inyungu z'umugambwe wabo mugabo biyumvire kazoza k'igihugu biyumvire ineza y'igihugu cyo uruhande rw'imigambwe nayo ni ngombwa imigambwe mu butandukane bwayo yumve yuko uyu munsi ejo canyeje yejo uwo wese arondera kuja mu mabanga ya politiki yumve yuko atagiye kuronderera indayiwe canke umugwiwe canke abiwe ko agiye kurondera ineza ya bose kuri ubwo rero ibi bintu by'uko bamwe bashobora kwemera guhemukira abandi cyangwa bagakoreshwa n'abari ku butegetsi kugira ngo imigambwe ishwanyagure igisambu yohagarara hanyuma abantu bakumva yuko politiki si ukuja kurondera itunga politiki ni gutunganiriza abarundi n'abarundi kazi cyangwa abanyagihugu abaribo bose kugira ngo bose bashobore
gutera uruhara rw'imigambwe itavuga rumwe na leta mu kubungabunga amahoro nago
imigambwe itavuga rumwe na leta icyo dusaba nibareke iyo migambwe yidegembye ishikira abanyagihugu itunganya amanama ivuga ibyiyumviro byayo abari mu butegetsi nabo nyine bakora uko gutyo kwinubana kuzohera hagati y'abanyamigambwe bizotuma abantu baja mu matora
ubwo n'uburenganzira bw'iyo migambwe itavuga rumwe na leta ivyo iyo migambwe none yoyo uruhara rwayo mu kurondera amahoro n'uruhe nivyo nshaka ko mutubwire
uruhara rwayo jewe uwari we wese ni umusaba kwiyubara no kwirinda kuba yorondera ca mu nzira inyuranye n'inzira yemewe na demokrasi ngo rimwe na rimwe urumva yuko bashobora kwagiriza ubicanje uriya ngo imvugo yiwe ngo ikintu abantu bo kwiyubara bakirinda imvugo iyo ari yo yose yotuma abantu bacika ubicanje basubiranamo abantu bose bakaba intumwa z'amahoro kugira ngo koko twizere yuko ejo bundi urundi bwacu butohava buja butera busubira inyuma ahubwo twokwama dutera tuje imbere
Agaton Rwasa mukuru urundi ruhande rwa FNL murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire
yego namwe murakoze cyane turasaba mama